iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwabonye bucya mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Ndabaramukije mwese abo turi kumwe tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari by'Afurika arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki. Bashimire ko mwahisemo radio ijwi rya Amerika. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Aya makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Umukuru w'icyo gihugu Evariste Ndayishimiye yiteguye kwirukana abayobozi bose bakora ibinyuranye n'intumbero Uburundi bwihaye yo guteza imbere igihugu n'abenegihugu. Inkuru mugezwaho na Thierry Ndayishimiye I Kigali mu Rwanda.
Perezida Ndayishimiye yabishikirije mu masengesho asanzwe atunganywa mu mpera za buri kwezi n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yabereye I Bujumbura ku ngoro y'uwo mugambwe. Umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD yagabishije abari muri uwo mugambwe bakora nabi abandi bakarira amaboko kuko bazi ko atawubakora ko mu gihugu ko bakwiye kubihagarika na cyane cyane ko benshi muri abo bamaze kumenyekana.
Uvuze ngo turime tworore uzubona umudandaza yivyifumbira akaja kwinyegeza kugira ngo ntibikunde kandi ugasanga hari mwidongozi mu banyegezaga ukazubona harose abarimyi 40% gwifumbire yakenye inyegeje iyumvire ibitunga biragwaha ubushikiranganje mu cyo cy'uburemye n'ubworozi ngo jya mu mukondora zose ntibagire icyo mukora bibanze bite mpaka musazaza ati ubunyene giriki nagira ndababwira ubu binebwe byose bishaka nibyikangure dutegereza kugira igihugu cy'abatanu ubuki hateza kwa bakozi mu Burundi ubuzi ko ari kinebwe ntagamuye abantu mugumya banga muhamuza muravuga ntibonkora ko kubera jende mugumya banga amajwi acagenda ayo majwi turayaheze y'ibinebwe.
Ndayishimiye kandi yamenyesheje ko abo bose bafise uruhara mu gusubiza inyuma iterambere rusange ry'igihugu binyegeje mu ndongozi zikomakomeye vuba bazobogozwa mu mabanga yabo. Yanavuze ko n'abamutega imitego bose kugira ngo ibyo yemereye abenegihugu nibishirwe mu bikorwa bamaze kumenyekana, bityo akizeza abenegihugu ko hari byinshi bigiye guhinduka mu Burundi.
Nuwarafise igitoranga cha kinyegeza hari umunsi twa kinyegeza gira ndabwiye hari umunsi bari bateguye manifestation kwa gatari kwa gatandatu ngo nyegeze igitoro cyose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura wiyi wikende kwa cha manifestation bashake yo nkarimo bya 2015 ho imana kirahambira cyane abantu bapanze umugambi mubi ni nama yabereye kwa naka. Okay, nchanda bajamo bose igitoro cyose twacugururi iyo samedi ahubwo ni igitoro cyabonetse.
Aha kandi yamenyesheje ko amakosa menshi ashira mu kaga igihugu cy'u Burundi asanga kogwa n'abategetsi bari mu nzego zo hejuru mu Burundi aho n'abanyamahanga baje mu gihugu kuhashora imitahe yabo bakwigiturire n'izo ndongozi bataranatangura n'ikibazanye bagahitamo gukuramwo akarenge hakiri kare. Naho abakurikiranira hafi politike y'u Burundi bavuganye n'ijwi rya Amerika basanga igihe kigeze ngo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yihutire gushira mu ngiro amajambo nkayo akunze gushikiriza bene gihugu kuko ari byo tuma igihugu cy'u Burundi cikura mu bibazo by'ubukene kimazemo igihe kinini. Dieudonne Bashirahishize ni umurundi yanonosoye ibijanye n'amategeko kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Ariko aremerera ibintu abarundi kandi akidoga kandi akavuga ko ari hamwe n'abarundi kandi abarundi bamuziga ko inyishu kibaza mbega aho arindara bivuga abibarira abarundi yuko hari abagomba gukura aho bari abantu bo babasumbye bari hejuru y'amategeko kumva ureba musumbye inguvu ku buryo agomba yuko abarundi barinda gushigikira icyo ciyumvira abahinzi mu minsi myinshi abivuga yarigeze kuvuga yuko munsi w'atabantu afite bamufasha kenewe impinduka nyimbitse kuko umugambo uriho wamaze gushingira ku kudahana ushingira ku bintu bijanye no kunyuruza amatungo ya leta kugira ngo umukuru w'igihugu abishike ko bizomusaba ukurinda bizomusaba kuja aramenyesha abagomba gukura ngo ndifuza kubakura ejo ndifuza kubakura hirya ejo aravuze n'abahungu bazabaza bamwitanga.
Kuri ibyo Evariste Ndayishimiye amenyesha ko kuri ubu hari izindi nguvu zigiye kongerezwa mu gutuma byose bihinduka ubujyajya bwarangwa mu ndongozi z'u Burundi buja habona.
Oi, ubu tugira twinzira umuntu wasa tuzibira dutegerezwa. Iko nta nayandi mayeri. Nare tugire. Ubwiyorobetsi bwabaye bwishi. Bakiyorobeka abantu ni njajya. Ubwiyorobetsi uryanja buri muri iki gihugu. Nta mwana avuka atagise kibayeho.
Nijambo mukuru w'igihugu cy'u Burundi yashikirije yemeje ko ari indongozi zikora urudandazwa rwa magendu aho hari nabafashwe banyegeza isukari imaze iminsi yarabuze mu Burundi ndetse n'igitoro kugira ngo bakidandaza amafaranga y'umurengera akaba yamenyesheje ko kuri ubu abo bose bagiye gufatirwa ingingo akabasaba kubireka hakiri kare mwomenya ko iruhande y'umukuru w'igihugu yitabiriye ayo masengesho yari yitabwe n'abandi banyacubahiro batandukanye n'indongozi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD Cherive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Tukiri ku makuru yerekeye akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika, tuve mu Burundi tujya mu Rwanda. Umukuru w'igihugu Paul Kagame yaburiye abategetsi mu nzego z'ibanze batita ku bibazo byabo bashinzwe ko bashobora kwisanga mu bibazo. Ibi yabivugiye mu ruzinduko yagiriye mu Ntara y'Amajyepfo n'iy'Uburengerazuba bw'igihugu. Eric Bagiruwubusa afite iyi nkuru.
Kimwe n'imbwirwaruhame ya mbere mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo kuri uyu wa gatanu nabwo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yashimiye abo mu karere ka Nyamagabe ku ntera bagezeho mu iterambere. Yizeje ko ibyo yabasezeranije muri iyi manda y'imyaka irindwi bigenda bigerwaho ariko ko bigomba kwisumburaho cyane mu bikorwa remezo bikiri bike. Umukuru w'u Rwanda yanenze bikomeye abategetsi badakemura ibibazo by'abaturage bakazarindira ko ari buzabikemura. Perezida Kagame yavuze ko ibyo byagombye kuba biva mu nzira ashingiye ku murongo igihugu abereye ku isonga kihaye mu muvuduko w'iterambere.
Utaye igihe cy'imyaka itanu ariko urambwira ubu mugiye kubikora. Wabujijwe n'iki kubikora igihe byari bikenewe byavuzwa kandi bigenda bigaruka buri gihe ukabaza uti habuze iki? Hagira ugusobanura icyabuze. Iyo adashoboye kugisobanura ni ukuvuga ngo nta cyabuze, uwabuze ni we wagombaga kubikora. Iyo mikorere ntabwo ari yonge numva twasezeranye tuvuga buri gihe uburyo bw'imikorere yacu nk'abanyarwanda, ibyifuzo dufite byo gushaka gutera imbere, byo kwihuta, byo ku
mu bibazo by'abaturage bagejeje kuri Perezida Kagame humvikanye ibyaba rwiyemezamirimo bahemukira abaturage. Aha inzego zose zagerageje gusubiza Perezida Kagame byagoranye kumwumvisha uburyo zitafashije abaturage kubona ibyabo. Hari n'abamubajije ibibazo byo kubona aho kuba nk'uyu mupfakazi wo mu karere ka Nyanza.
Nabanje mu mudugudu ndamutsinda, njya mu kagari ndamutsinda, njya mu rukiko rw'ibanze ndamutsinda, njya mu rwisumbuye Nyamirambo ndamutsinda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkaba nasabaga kugira ngo ndenganurwe mpabwe ibitunga abana banjye, nanjye ubwanjye ndi umugore w'isezerano kwa nyakwigendera Niyonsaba Eugene mu karere ka Nyanza.
Kuri iki kibazo Perezida Kagame yategetse ko mu gihe kitarenze iminsi irindwi abo bireba bagomba kuba bakiboneye igisubizo, bitaba ibyo umukuru w'u Rwanda akakikurikiranira.
Mwicara gusaba ukategereza uza kubageza, umwe ntabwo mugera ngo umenye ikibazo cy'abantu cyangwa kuki utahereye kuri icyo kibazo yakugejejeho urebe niba ari cyo kintu kidahari.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, namwakiriye kenshi kuri icyo kibazo. Ubwo nikindaza kubera ko
mwakiriye kenshi uranirwa kumubaza n'ubuzima bwe n'abo bana n'imfubyi nawe uko bameze.
Ndaza kubikosora Nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Ikibazo ninde yagira umuntu unkurikiranira mu cyumweru kimwe ndaza kubaza ibyuriye n'imvuga kuri yabagezeho niba mutaragikemura muraza kugira ibyago. Abantu birirwa biruka inyuma kuzarinda banogoka nabo.
Kuva umukuru w'u Rwanda yatangira uruzinduko rw'iminsi ine mu ntara y'Amajyepfo no mu Burengerazuba, mu bibazo abaturage bari kumugezaho hakomeje kuzamuka amajwi y'abagore bavuga ko bari barashakanye n'abasirikare bikarangira abo basirikare babageretseho izindi nshoreke cyangwa se ugasanga hari n'abasirikare basezeranye ku mategeko ubugira kabiri.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nishimiye ko waje ino ngabamubonye kugira ngo unkemurire ikibazo cyananiye. Naje mu buruhukiro hagwa imvura nyinshi, uratubwira ngo ntitutahe tunakurenganije. Twaratashye kuko twangaga kunyagirwa, nanjye ndakubohora ngo utahe. Ariko none nakubonye, wigeze kuza ikadi wambika iki kibazo, none ngiye kukibaza baramfata barahafunga. Kandi uribuka igihe waherukiraga ikato? Ikibazo cyanjye rero ni amagambo make. Nabyaranye n'umusirikare witwa Ndamage Martin mwene Ntabwoba na nyina Nyirabaziga. Mfite agahinda.
Tugufashe iki?
Icyo mumfasha nabyaranye n'uwo mugabo ndamageya umwana umwana yacikiza amashuri kugeza ubwo yabaye umusazi
ufashe guha abantu bazagikurikirana
urakagira amata nk'ayo waduhaye Kagame Paul Kagame tumaze kubyarana uwo mwana haziye turasezerana byemewe n'amategeko noneho rero ya nzu nabagamo mwari mwaranyubakiye tuyivamo njyana muye noneho ubwonko bw'icyapu nari mfite turayigurisha kugira ngo twiteze imbere kuko numvaga nta bundi bufasha nari mfite tumaze gukira n'inka mu rugo afata wa mukobwa mu gihe umugore n'uwo aramutunze meya arabizi abayobozi bose guhera hasi umurenge wa Cyanika arabizi ndakwinginze ndenganura nta rwego twageze.
Ibi kimwe n'ibindi bibazo umukuru w'u Rwanda arabishyira mu maboko y'izindi nzego agategeka ko zibikurikirana. Icyakora byashoboka ko uko atanze umurongo ku bibazo ategeka ko bihita bikemuka atariko byose bikemuka, kuko mu minsi yashize hagiye humvikana ibibazo abaturage bamugezagaho bamwibutsa ko yabaga yarabitanzeho umurongo. Inyamagabe byagaragaye ko rubanda bari banyotewe kwegera umukuru w'igihugu Paul Kagame bakamugezaho ibibazo by'akarengane bagirirwa mu nzego z'ibanze, ariko umwanya babana muto. Biteganijwe ko uruzinduko rw'umukuru w'igihugu rukomereza mu ntara y'Iburengerazuba kuri uyu wa gatandatu, aho azahura n'abaturage ba Nyamasheke na Karongi. Eh, wagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
Ukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Uganda bakomeje kwibuka no gusezera kuri nyakwigendera General Lee Tumwine waguye mu bitaro by'i Nairobi azize indwara ya kanseri kuri uyu wa gatatu. Yari afite imyaka 68. General Lee Tumwine wahoze ari umuyobozi w'ingabo akaba na minisitiri w'umutekano muri Uganda yari mu nyeshyamba 27 za mbere za National Resistance Army zariyobowe na President Museveni wafashe ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi 1986. Kampala iginashusi bahizi.
Uyu mujenerali w'imyaka 68 y'ubukuru yibukwa mu mateka y'intambara y'imyaka 5 yazanye Perezida Museveni ku butegetsi nk'umuntu warashe isasu rya mbere ryo gutangiza icyo ubutegetsi bwita intambara yo kwibohora mu mwaka w'igihumbi 1981. Generali Tumwine kandi yabaye umuyobozi wa mbere w'ingabo nyuma y'umwaka umwe inyeshamba za National Resistance Army NRA ziyobowe na Perezida Museveni zimaze guhirika ubutegetsi bwa Perezida Tito Okello Lutwa mu 1986. Iyo ntambara yamaze imyaka 5 yari irimo n'abarwanyi b'abanyamahanga cyane cyane abanyarwanda bari impunzi muri Uganda icyo gihe barimo na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. General Tumwine yaje gukora mu nzego zitandukanye muri guverinoma iriho iyobowe na Perezida Museveni, harimo kuba umugaba w'ingabo, umukuru w'inzego z'ubutasi kandi na baminisitiri muri ministeri zitandukanye, ariko akaba yarasezeye ubutegetsi mu mwaka ushize icyo gihe ari ministeri w'umutekano. Mu ijambo rigufi yasangiye ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Museveni yavuze ko Generali Tumwine yapfiriye mu bitaro i Nairobi azize kanseri y'ibihaha. Museveni yavuze ko Generali Tumwine yitangiye igihugu cye kandi akagikorera yivuye inyuma. Nyuma yo gusezera mu butegetsi umwaka ushize akagirwa umujyanama wa Perezida, yahise avuga ko ikintu cya mbere agiye kugira inama Perezida Museveni ari ukumusaba kureka ubutegetsi mu mahoro kugira ngo Uganda izagire amahoro n'iterambere birambye. Mu itangazo ry'ino abanyamakuru ryasohowe n'igisirikare naryo ryashimangiye ko Generali Eli Tumwine azibukwa kuba yararashe isasu rya mbere ry'intambara yabohoje igihugu ku itariki ya gatandatu mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'1981 ku kigo cy'ingabo za leta cya Kabamba, aho inyeshyamba zafashe ibirwanisho byinshi byazifashije gutangiza urugamba. Iryo tangazo kandi ryatangaje ko Generali Tumwine yakomeretse akabura ijisho mu gihe cy'intambara. Umunsi umurambo we uzagarurwa muri Uganda n'igihe azashingurirwa nturatangazwa. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo twararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
Nawa dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Leta y'u Burundi yashyizeho amabwiriza ajyanye no kohereza hanze abakozi bakiri bato cyane cyane abakobwa bazoherezwa gukora mu bihugu by'Abarabu nka Arabia Saudite, Qatar n'ibindi Leta y'u Burundi ivuga ko izahungukira kubera imisoro bazatanga n'amafaranga bazohereza mu gihugu nyamara amashyirahamwe y'abagore yo abona ko ari uburyo bwo gucuruza abantu inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru
Kubwo Burundi amasezerano amategeko n'amabwiriza agenga igikorwa cyo kurungika abakozi hanze azofasha mu gukingira gateka kabo mu bihugu bagiyemo ayo masezerano agenga abazoba bajanywe n'amashyirahamwe azwi akorera mu Burundi canke hanze abazoba bagiye ku giti cabo Burundi bubasaba kwitura ubuserukizi bw'igihugu barimo kugira ngo biyandikishe bamenyekane gutyo hageze ugira ingorane akitabwaho nganje by'imigenderanire Burundi n'amakungu nibwo buzokurikirana ico gisata n'inyungu kizotanga Sonia Ines niyubahwe umuvugizi w'ubwo bushikira nganje niwe yabitangaje mu kigano yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane
hariho ubucuti cyangwa ico no kwita amasezerano iryo shyirahamwe ryo mu Burundi zobagiraniye n'imiburi n'amashyirahamwe abiri yo mu gihugu abakozi bazoba bagomba kujamwo iryo shyirahamwe rizogutegeza gutanga amafaranga y'ingwati imiliyoni 50 azoshigwa ku ikonte yuguriwe mu banki nkuru kugira ngo umukozi w'umurundi agize nk'ikintu iyo none hariya ayo mafaranga kishobora kuriwa bivuye kuri ayo mafaranga hariyo cerekana ko iryo shyirahamwe rikora kandi cyemeza neza yuko ribishoboye kandi bazogira ko batanga amafaranga angana n'imiliyoni 100 z'amarundi azoshigwa ku ikonte y'igihugu y'igihugu cy'igihugu cyo nokwita mu gifaransa Trésor Public
Ahanini abakenyezi n'abakobwa nibo barabwa n'ayo masezerano nk'uko ubushikiranganje bw'imigenderanire buvyerekana integuro y'itegeko rigenga ico Burundi bwita kudandaza abakozi riheruka kwemezwa ni n'amashingamateka iri tegeko rivuga ingene amashyirahamwe azotwara abo bakobwa azokurikiranwa ingene abo bakozi bazorungika amafaranga mu gihugu cabo ingene ugize ikibazo ubuserukize bw'u Burundi buzomufasha n'ibindi n'ibihano birategekanijwe kwishyirahamwe utwara abo bakozi mu nyuma bagafatwa nabi canke bagakoregwa amabi atandukanye umushikiranganje Albert Shingiro niwe yagiye gusigura iryo tegeko yemeje ko abarundikazi bari basanzwe baja muri ivyo bihugu vy'abarabu naho atamasezerano yari bwaboneke
bazogenda bakingiriwe n'amategeko ibintu bijanye n'agateka kazina muntu biza bikingiriwe kuburyo umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri kontra ashobora gukurikiranwa n'ibyo bihugu y'amasezerano cyane cyane araba abakozi bato bato abashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya ibyo kurajya abana gukora mu mazu isuku n'ibindi n'ibindi z'abakora amamodoka abafundi b'inzu abatera ibiti abatera amashugwe kandi nkuko mubizi agashahara kaba kisununuye gusumba ngaho iwacu
nawe biruko amwe mu mashyirahamwe akingira agateka k'abakenyezi abona ko ari urugeri bwo gukora urudandazwa rw'abakenyezi Maitre Immaculee Hunja arongoye urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
ayo masezerano arateye ubwoba yaje kongereza ubwo rudandazwa bazoguma bakoreshwa ahandi kuko bakoreshwa mu buzi butabubahiriza gufatwa nk'abaja tukufuja mu bushurashuzi nta kizohinduka barafashwe nk'ibinyamaswa baradandajwe barakorewe amabi yose ahanwa n'amategeko mpuzamakungu harimo uruhara rw'inzego za leta harimo abatashe barahindutse batakira abantu ariko nta ngingo ya leta nimwe kubakoreye ivyaha bigezwe bahana.
Ishirahamwe ry'Abanyakanada rigwanya urudandazwa rw'abantu mu karere k'ibiyaga binini Justice and Equity ryoryo risanga ahubwo amareta yarakwiye gukingira ugwaruka ruja muri ivyo bihugu kuko rushitseyo rukubagugwa. Florence Boivin atwara iryo shirahamwe kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
La jeunesse est elle qui est visée en premier. Donc il faut vraiment
atugwaruka n'ubwo rubangamiwe hanini. Amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya ubwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje, ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Hari abajanwa mu busambanyi, hari abaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amasigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga, ariko bashitse muri ibyo bihugu bagasha bajanwa muri ubwo bubisha.
Et dès qu'ils ont passé la frontière, ils sont vendus.
Ubushikiranganje bw'imigenderanire burahumuriza abafise ayo makenga. Raporo y'urunani ONRCT we ton frère rugwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi yerekana ko mu kiringo c'imyaka ibiri heze abagore n'abakobwa barenga amajana ane bamaze kugarurirwa mu bihugu bitandukanye bya Afrika yubutse ruko bajanywe mu bihugu bya Arabu nka Oman, Arabia Saudite n'ibindi biciye kubiri n'amategeko. Gushika ubu nta bitigiri by'abagiye muri ubwo buryo bizwi. Ubushikiranganje bw'imigenderanire busigura ko bugiye guca butangura kubaharura bohereye kubazo babiyandikishije n'abajanywe n'amashirahamwe azwi. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turacyari mu Burundi, abategarugori batowe mu buyobozi mu mujyi wa Bujumbura barimo abatorewe kuyobora mu nzego zifata ibyemezo z'igihugu. Baravuga ko umugore afite ubushobozi bwo gukora ibikorwa abagabo bakora mu nzego zitandukanye. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye.
Byavugiwe mu ruganda rwahurije hamwe abakenyezi bari mu nzego zitandukanye z'igihugu I Bujumbura kuri uyu wa kane, aho bari baramutse bigira hamwe icyo tuma umukenyezi agira ijambo mu bisata by'igihugu bitandukanye bifata ingingo zishimikiye ku iterambere rusange. Bamwe mu bakenyezi batorewe kurongora imitumba bavuga ko byari bigoye cyane kwifatira icyemezo cyo kuja kwitoza mu baserukira abandi ku mitumba, na cyane cyane ko benshi muri bo baba batize amashuri menshi. Gusa bakemeza ko ari intambwe ikomeye ku gihugu kugira abakenyezi mu ntwaro uhereye ku gatumba.
Ariko niko ndihweza harageze n'igihe mvuga ibi bintu byanyabivemo, niko nditoza hagati y'abantu by'amashuri cyangwa kinzokano burya bene igihugu nibiyumvire uko batari barabisubwenye kandi burya barabona ibikorwa bikorwa mu gihugu. Birashoboka ko batora umuntu iyo bamwizigiye.
Bakundukize Viola nawe n'umwe mu barongoye ihuriro ry'abakenyezi muri kominisitare, akaba yaranatorewe kurongora umutumba. Avuga ko abakenyezi bafite uruhara runini mu iterambere ry'igihugu. Akaba yatanze akarorero k'ikigo cy'ishure yahawe kurongora cyari kigeze ahatemba ashobora kugisubiza ku murongo. Anemeza ko abakenyezi bakiri bake mu nzego zifata ingingo ugereranije n'igitigiri cy'abagabo.
Hagenja mu nama y'abayobozi asanga turabakenyezi batatu ku bayobozi 49. Iyo dushatse gukora turakora ibintu bikomeye cyane. Iryo shure ryisumbuye ryarigeze ahatemba ku mwimbu, ashaka kugira umukenyezi nka tumusindizeyo. Uwo mwaka nyene uwo mwimbu turaduba kuri kahani dukra uja kuri
abara ngo yurunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi ahurikiye mu bihugu by'ibiyaga bigari basanga leta y'u Burundi ikwiye gushira ingufu mu kubahiriza amategeko akingira abakenyezi no kunganisha amahirwe mu nzego zifata ingingo. Nzoyihera Emmanuel aje urunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi mu bihugu by'ibiyaga bigari umushinga mateka kwizera Efranzi yatowe muri Bujumbura na bavuga ko abakenyezi bagikumirwa mu nzego zifata ingingo agasaba abakenyezi batorewe guserukira abandi ugushira imbere neza n'inyungu z'abandi bakenyezi bagenzi babo mu kubateza imbere no gushikiriza inzego biraba igikwiye gukogwa kugira ngo agatega k'umukenyezi wese kubahirizwe
navuga nti abakenyezi mukuguza mu rero ama duwa tsatawa bafunda kawo n'ishinge ne rero bica bikira he yari mu jambe ko cyo kwihetu uwo rero yatowe n'ishinge kiharia uwo mukenyezi yabaye ho rero nasubira no kwita inyungu z'abakenyezi yita inyungu z'iwiwe niyo kwa fate cyo hari abakora sebe ugamo n'abandi batarabona intangiro nyayo.
Abo bakenyezi bari mu nzego zifata ingingo banagarutse ku bijyanye no kubahana hagati y'umugabo n'umugore mu kutibagira inshingano z'umwe wese mu birabana n'urugo na cyane cyane ko umurongozi mwiza ahera ku muryango wiwe. Ibyo bikazotuma iterambere rirambye rigegwaho byoroshye nk'uko babishikirije. Mu Burundi kandi umugabo w'abakenyezi ufite uruhara runini mu iterambere ry'igihugu kuko ugizwe n'ibitigiri bingana na 55% n'ibice 2% by'abanyagihugu bose babarugwa mu Burundi. Mu Burundi kandi ibitigiri byerekana ko abakenyezi bari mu myanya ifata ingingo mu nzego nkuru z'igihugu bingana na 38%. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Combo taxi yanjye.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Rwanda.
Ahantu dusoreje aya makuru tubifurije umunsi mwiza aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: wanga guhonga inyamibwa ikazinyagwamo. Bisobanuye ko iyo bibaye ngombwa wigomwa ibyo ukunda kugira ngo urengere byinshi. Wanga guhonga inyamibwa ikazi nyagwamo. Ngaho rero murangize icyumweru neza, mwari kumwe na Veneste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikira no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu no kuri internet kuri www.radioyacu.com. Nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari bya Afurika n'ikiganiro iwanye mu ntara, reka mbifurize kugubwa neza. Mu kanya gato radio yanyu irabasusurutsa muri cya kiganiro cy'umuziki. Ntimujye kure. Amajwi y'ibiganiro mwarimo gukurikira yegeranijwe na Dieudonné Cyubahiro. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema, naho kuri mikoro ari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nshimiye rero abagize uruhare muri ibiganiro, ndabashimiye by'umwihariko mwe mwese abo twari kumwe. Mukomeze kandi kugira ibihe byiza mwumva izo njyana. Mugire weekend nziza.
Radio nziza y'icyitegererezo cy'Amerika. Radio yanjye, radio yawe, karagurushinge ku makuru nyakuri. yeah. If you're America, if you're America.